Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika hivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Kuri mikro muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabaramukije inshuti mwese bwakeye neza. Ikaze kuri radio yanyu.
Oya, handi twatumiye twaherutse bavuga yuko bazodutumira mu gati badutumira. Ku buryo natangaye numvise yuko arabagiye bavuga ko batse twimugabo dasana iprona.
Uwo ni Bwana Charles Nditije, umuyobozi w'ishyaka iprona mu Burundi, umwe mu banyepolitiki batatumiwe mu mishyikirano itegura ibiganiro bihuza Abarundi ikomeje harusha mu gihugu cya Tanzania. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turazibagezaho mu kanya. Mbere yaho ariko mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana agiye kubagezaho amakuru avugwa hirya no hino ku isi muri iki gitondo. Aloyizi, waramukanye Imana.
Naramukanye amahoro y'Imana Eugenia, kandi ndashima. Tuyahere muri Sudani y'Epfo. Ibitaro bikuru byo ku murwa mukuru wa Sudani y'Amajyepfo Juba byahagaritse ibikorwa mu gihe imashini yahora isahiriza mu gutanga umuyagankuba itakironka igitoro bivanye n'ubukene bw'igitoro buri muri ico gihugu. Mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka niho ibintu nk'ibyo byaba, abarwayi 10 barahasiga ubuzima kuko hari ibikorwa bavuzi cyangwa abaganga batashobora gukora. Intambara imaze imyaka 2 n'igice muri ico gihugu yatumye ubutunzi buyangara. Igihugu cya Sudani y'Amajyepfo gisanzwe cimbura ibitoro, ariko ku bw'ubukene bw'amahinguriro yacyo bituma uburyo buke leta ironka ibukoresha mu kugura igitoro hanze. Abanyagihugu batari bake basaba leta nshasha mfata kibanza iheruka gushingwa gutorera umuti ico kibazo. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francis yarabonanye n'umu imamu arongoye umusigiti wo ku murwa mukuru Cairo mu gihugu cya Misiri. Uwo mubonano wabaye mwibanga hagati ya Papa Francis na Sheikh Ahmed El Tayibe wabaye jo ku munsi wa mbere Vatikano utumbereye kunagura ubucuti hagati y'idini rya Isilamu hamwe na Ekleziya Katolika. Vatikano yatangaje ko abo bategetsi babiri bagiranye ibiganiro by'ingirakamaro. Iyo nama ibaye hari haheze imyaka 5 atacuka cyiza cyari kiri hagati ya Ekleziya Katolika n'abategetsi b'uwo musigiti wa Al-Azhar. Ni nyuma yaho Papa Benedicto wa 16 yahoze arongoye Katolika atangarije mu mwaka wa 2006 ku idini rya Isilamu rirangwa n'ubwicanyi ko ryica abo mu idini y'abakristo. Imigenderanire hagati y'idini rya Isilamu na Ekleziya Katolika yatanguye kongera kunagurwa mu mwaka wa 2013 igihe uwo mu imamu El Tayibe yakeza Papa Francis igihe atorewe kurongora Katolika, bitanga icyizere ko ibintu bigiye gusubira mu buryo. Papa yaciye atangaza ko icyihutirwa mu byo agiye gukora ari kugarukana ubwumvikane hagati y'idini rya Isilamu na Ekleziya Katolika. Igihugu cy'Ubutaliyano kimenyesha ko ubwato bwacu bwarokoye ejo ku munsi wa mbere impunzi n'abimukira bashika ku 2,500 mu ibahari Mediterane ku nkengera y'igihugu cya Libya. Ubutaliyano bumenyesha ko ibitigiri by'impunzi zigana mu Burayi gitera cyiyongera cyane cyane muri ibi bihe ikirere cyifashe neza mu gihe Uburayi buri ko bwinjira mu bihe by'iki. Abategetsi b'amashyirahamwe hagarukira kumbabare bamesha ko ubu umuhora uva muri Libya uja mu Butaliyano ariwo wabaye inzira y'abimukira bagana Uburayi. Inyuma yaho Turukiya gifundikiye amasezerano n'umuryango w'umwe bwa Buraya. Impunzi zahora zica muri Turukiya zigana Ubugiriki zaciye zigabanuka cyane. Mu gihugu cya Yemen abantu bashika 45 barishwe, abandi benshi barakomeretswa na bombe zibiri zaturikijwe n'abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu. Ibombe ya mbere yaturikiye ku kigo cy'igisirikare cya Yemen kiri mu bumanuko bw'igisagara cya Aden ahasanzwe hinjirizwa abasirikare bashasha. Benshi mu bo yahitanye bari mikangara mishasha yari igiye kwinjizwa mu gisirikare. Umuhari wa leta ya Kiisilamu watangaje ko ari wo wakoze ico gitero. Ico gitero cya mbere cyakurikiwe n'ikindi cya kabiri cyabaye muri ako kanya igihe yindi bombe yaturikiye hafi y'ikambi ya gisirikare yahitwa Badr. Abasirikare ba Yemen bigaruriye igisagara cya Aden mu mwaka uheze, ariko hama habaye gutana mu mitwe hagati y'abasirikare ba leta hamwe n'imirwi y'abarwanyi ba leta ya Kiisilamu na Al-Qaeda. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan atera kama makungu ngo akorere hamwe mu gutorera inyishu ikibazo gikomeye cy'impunzi cyabaye catumye murambabarira ukubaho kw'abantu kw'isi gusinzikara. Erdogan yabivuze ejo ku munsi wa mbere mu nama ifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe mpuzamakungoni iriko ibera mu gisagara ca Istanbul muri Turukiya. Ni mu gihe ico gihugu cakira ku bwinshi abasivile baza bakigana bahunga intambara ziriko zirabera mu bihugu vya Siria na Iraq. Abakurikiranira hafi ibijanye n'impunzi bamenyesha ko Turukiya gifise ku butaka bwacu impunzi zishika imiliyoni zitatu, bicaca bituma kiba igihugu ca mbere ku isi gifise impunzi. Umunyamabanga mukuru wa ONU Ban Ki-moon we asaba intumwa hamwe n'abakuru b'ibihugu bishika 60 bitavye iyo nama guha abantu amahirwe, guha impunzi amahirwe yo kubaho neza no kubaha kubahwa murambabarira nk'abandi. Ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Medecins Sans Frontieres cyaranse kwitaba iyo nama mu kuvuga ko ari uguhuma amaso amakungu ritunga gatoki Turukiya ko gikora ibikorwa bigayitse byo kutubahiriza agateka kazi na muntu hamwe no guhanyanga amategeko agenga impunzi ku isi.
Urakoze Haruzi Bigirimana kuri aya makuru. Nshuti zacu, murumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mutwumvira kuri FM 88 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali mu Rwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2. Ejo kuwa mbere wari umunsi wa gatatu umuhuza mu biganiro by'amahoro bihuza Abarundi Benjamin Mkapa wahoze ari perezida wa Tanzania agirana imishyikirano n'impande zitandukanye kugira ngo bashakire umuti ibibazo by'u Burundi. Twabajije umunyamakuru wa Radio Bonesha FM y'I Bujumbura ukurikirira hafi ibirimo kubera Arusha, Pierre Claver Niyonkuru, tumubaza uko umunsi w'ejo wari wifashe.
Ego nkuko wari yavuze ibiganiro byabandanije ariko bavuga ko umuhuza avuga ko atari ibiganiro ahubwo ari kumviriza impande zitandukanye icyo zibona ku byerekeye amasasu ari mu Burundi. N'umunsi rero yabonanye n'ibintu bitandukanye harimo abaturukira urwaruka rwo mu miryango yegamiye leta n'itegamiye leta, abonana n'igice cy'abakenyezi, abonana na sosiyete sivile, abonana n'abandi abaturukira amashyirahamwe y'ubudandaji hamwe n'ibindi mizi yari ngaho. Bose uno munsi akaba ari wabonanye akaba yagiye yarakira ibibazo n'ishu abo bafite byerekeye nyene amatate yera mu Burundi n'ubundi kibazo n'ikimwe babaga yababaga ati mbega mubona amatate afatiwe kuki umuti wa buwe.
Ubutumwa se bo bamuhaye tuvuge dufashe nk'abo bikorera ku giti cyabo bamubwiye iki?
Nk'abo bikorera ku giti cyabo bavuga yuko amasasu ari mu gihugu atuma haba uruhombo runini badasiga kudandaza ubutunzi bw'igihugu bukagabanuka, amafaranga y'igihugu amafaranga y'u Burundi bigata agaciro, abaza minisiteri mpuzamakungu ntibasubire kubizana. Bakavuga bati rero muri rusange ikibazo amasasu ahari atuma ibintu bisubira inyuma kandi by'ubutunzi, bakamusaba yuko icyo kibazo cyokorerwa umuti kugira ngo isanga ry'u Burundi bisubire kugira agaciro. Hanyuma nk'umugwi w'abakenyezi, mu mugwi w'abakenyezi harimo impande zibiri, harimo abakenyezi bavuga ko bari ku ruhande rw'ubutegetsi hamwe n'abandi batarikwa n'ubutegetsi. Abo rero bakaba batashinze ibidasa. Abari ku ruhande rw'ubutegetsi bavuze yuko ngo u Burundi amahoro ahari ku bice 99% yuko ngo ikibazo ari badashaka kwemera ibyavuye mu matora. Hanyuma abari ku ruhande nabo bakavuga rumwe na leta kacyane mbere bavuyemo abahunze igihugu, bakavuga bati nyabu n'umuhuza gerageza ubwicanyi buhagarare. Bavuze bati majambo yabo bavuze bati abagabo bacu, abana bacu nibo bafunzwe, nibo birirwa baricwa dupfakara tubura bacu, ikibazo cy'amasasu nyabu ubwicanyi bubanze buhagarare. Hanyuma ibijyanye bibandanye mu nyuma.
None se nk'urwaruka, urwaruka ni rwo rukunze kujya guhura n'ingorane zikomeye ndetse rushyirwa no mu bintu rutanatekereje cyangwa se rudashaka. Urubyiruko urwo rwaruka rwo rwasabye iki? Ni nk'ibiki rwagejeje ku muhuza bifuza ko byabonerwa umuti?
Urwaruka rwo rubira ati twamatriko turahendwa akenshi na kenshi tugakoreshwa mu bikorwa abisabereye, rugasaba ari umuhuza kuko byogerageza akabwira abanyepolitike yuko bohokira imbere nyabuna amahoro n'umutekano kugira ngo ntibasubiza barabeshwa ubwo rwaruka. Ariko rero hari n'abandi bavuga yuko bagirizanya rwaruka rumwe rw'urwaruka rwo mu muganga uri ku butegetsi bona bakavuga bati ingorane ziri mu rwaruka ubutamuza rumwe na Leta, ariko bose bahuriza kugasaba yuko ubwicanyi duhagarara kuko muri kino gihe baba bishwe abafunze cyangwa banyuruze urwaruka rurimo ibisirenga 80%.
Urwo rwaruka uvuga watubwiraga ko abakenyezi basa nk'abari mu migwi ibiri, abashyikiye ubutegetsi n'abandi batavuga rumwe nabwo ndetse banahunze, urwaruka rwo rugize umurwi umwe cyangwa hari urwaruka ruri ku ruhande rw'ubutegetsi n'urundi ruri mu mashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi?
Impande nka zose zimaze kubonana n'umuhuza zirimo imiceko ibiri n'urwaruka, ariko bimeze hariho urwaruka rwegamiye ubutegetsi n'imigambwe yagiye mu matora, hakaba n'urundi rwegamiye imigambwe isagiye mu matora.
Urakoze cyane, ndagushimiye cyane Pierre Claver, umunyamakuru wa Radio Bonesha FM y'i Bujumbura. Urakoze cyane kudukurikiranira aya makuru.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
Kera bavugaga ko umugore wambaye ipantaro akurira inzu ari inkunguzi, ariko ubu ngubu turira amazu.
Kigira ngo urya bundi tutahora tuvuga rumwe batuka ko turi muri Leta, yahora dutuka ko turi mu kwaha kwa Leta, ubu nawe akaba ari mu mugongo. Urumva uri mu kwaha, uri mu mugongo bumye ku muntu umwe bategerezwa konga ibere rimwe.
Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Mu gihe mu gihugu cya Tanzania hakomeje imishyikirano itegura ibiganiro bihuza Abarundi mu rwego rwo gushakira umuti ibibazo biri mu gihugu, bamwe abanyepolitiki batavuga rumwe na Leta ntibatumiwe muri ibyo biganiro. Barimo Bwana Charles Nditije, umuyobozi w'ishyaka UPRONA, igice kitemewe na Leta. Nditije yavuganye na mugenzi wacu Oriane Tangishaka, yemeza ko nta butumire yabonye.
Oya, ntitwatumiwe, twaherutse bavuga yuko bazodutumira, mugabo ati badutumira, ku buryo natangaye numvise yuko arabagiye bavuga ko basore kwimugabo adasigana na UPRONA. Tashano Sibomana Ngayimbe na Evariste, abantu abo twatumye nta jambo twabatekereye, bagiye kwatwe kawe UPRONA rero ndongoye yitabye ibiganiro ndabyirimo.
Bono ni yaba mwaratumiwe mushe nka he Jean Nditije, mwari kwitaba ibi biganiro bikobera aba muri iminsi?
Ndikwari kubyitaba kuko nta cizere dufite yuko ari kizovamwo, kubera yuko ubwa mbere hoho Leta ntivyemera. Leta ivuga yuko bagiye kubandanya ibiganiro biri hagati ngaha mu gihugu. Wiri Nyamitwe avugira Leta avuga yuko atabiganiro bizoba, ahubwo ko abantu botaha bagatekereza bakitura bugatondera. Kinacho nuko rya hwaniro ry'imigambwe yamije ikiringo cya gatatu cyangwa uruziza Senarede itatumwe, kandi ariyo bahanganye na Leta, ariyo birirwa baratoteza abanywanyi bayo, kandi n'amashyirahamwe yigenga bimwe bise Alto Troisième Mandat, amashyirahamwe yigenga yiyamije ikiringo cya gatatu cyaho Nyanze, amasenateri ashinzwe ibwirizwa shingiro, nabo nyine ntibatumwe. Kinacho nuko mu Burundi baguma batema batongora barica mu mugamba ku musaga hose ntajoro ryijana atabantu bagandaguwe n'ubutegetsi bwa Nkurunziza. Murumva yuko ataki na kimwe cyo twizeza yuko ariko izovamo.
Bamwe bavuga yuko impamvu mutokwemera kuja muri ibi biganiro nuko Senarede itatumiwe, ariko nk'umudasigana UPRONA n'urongo y'abadasigana bamwe barabaza bati none inyungu zanyu ziri mu muhari Senarede canke ziri mu muhari ziri mu mugambwe muyoboye UPRONA, ibyo bari byo yuko mutokwemera kuja mu biganiro kubera Senarede itatumye?
Intumbero ya Petro Nkurunziza abantu bumenya icambere yatangwe kugira n'ukunyenyanga gucacagura mu imice imigambi yakayira ubunywenwe, imigambi kayihereza abantu bamushigikira. Iyo byarabaye muri FNL, byarabaye muri UPRONA, birabaherwa ku munyakuri amatwa dusumira, byaratswe muri Frodebu, aravuga mbere ko bigire bino muri MSD, ku buryo rero bagira ati twebwe tugiye tura imigambi ikomakomeye tuyigabanije ingufu twahereza batuyoboka bose bacaje nyuma ya nkuru zavuga ati era batwebwe bose baratwumvira imbwa bose nyuma yacu acagira cewe jewe ndatwara gushika yeza zogaruke urumva rero inguvu z'imigambwe inyungu z'umugambo tutashize hamwe inguvu twebwe twemisho kiringo cha gatatu umwaka gende kwa twikiwe nkuru zazorakuramo kamwe kamwe kurya babita inkwi umuganda w'inkwi ubwira kuramo gakwi kamwe kamwe uroroha kuvuna mbgabo abantu bwi hamwe twashize inguvu hamwe tuzoshobora kumukura ku butegetsi kugira ngo amahoro aboneke ubwicaye bahagare mu Burundi nicyo gituma twebwe twavuze tugashinga inguvu hamwe ntashobora kutwangira yuko twere tujabumbise red kandi tuge hamwe mugambwe inyungu zawo ntiziboneka ntizizoboneka na gatonya zonyene abarundi bariko bapfa bicwa buhongo mugatubwiye hamwe tuno bigambwe myinshi zonyene hamwe ntangeka yuko zoheza tukamunesha
ego none
gituma tawumva ngo jewe
abagiye arusha bo mu mugambwe wanyu wabagiye barusha nga impenda Ivariste na Sibomana Tasie bo mutegekanya kuzokorana mute bagarutse canke muzobandanye mukorana muzobakura mu mugambwe bizogenda gute
badasigana bazobazoheza baruce babone uri mukuri no gutari mukuri kuko ico nabwira yuko twagize inama ya coordination twumvikana neza yuko atanyungu nimwe dufise tugiye twebwe twenyene tari kumwe nabandi kwatacho tuzomara tacho tuzokuramwe haba ku mugambwe kubadasigana cyangwa haba ku gihugu hanyuma bari nka babiri gusa mugabo dushika abantu bane barenga 10 bavuga yuko twogenda mugabo baraburi ibyumviro byo dutsinda ku buryo rero twavuga tuti ibyo bintu twabyumvikanye kurumva rero umuntu agiye aba yahemutse aba yahemukiye umugambwe abadasigana rero bazoheza barabe
icyo
kogwa mugabo icyo nibaza cyo cyantangaje uko nabonye bavuga yuko inga y'impenda yagiye aserukira ndaguserukira umuntu atamutu
tujye noneho mu Rwanda. Kunshuro ya mbere Minani Hussein wahoze ari umushoferi wa Paul Nyiramasuhuko wari ministri w'umuryango mu Rwanda mu gihe cya genocide yaragejejwe imbere y'urukiko aregwa ibyaha bya genocide. Ubushinjacyaha bumusabira gufungwa iminsi 30 mu gihe iperereza rigikomeza. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Asumta Kabuye.
Minani Hussein wahoze ari umushoferi wa Paul Nyiramasuhuko wahoze ari ministri w'umuryango mu gihe cya genocide yagejejwe imbere y'urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Umushinjacyaha murega mu buryo burambuye ibyaha bya genocide uko yagiye abikora n'ahantu hanyuranye yagiye abikorera ndetse navuga ko ahagarikiwe na Paul Nyiramasuhuko. Yamutegekaga kwica abakobwa ariko amaze kubafata ku ngufu. Ubushinjacyaha bwagaragaje urutonde rugari rw'abantu banyuranye bagiye bashinja Minani barimo abakoze ibyaha bya genocide ndetse babyemeye bakabifungirwa. Yanabwiye bamwe mu bacitse ku icumu bagiye bamushinja. Umushinjacyaha akamusabira gufungwa by'agateganyo iminsi 30 asobanura ko aramutse arekuwe yakongera gutoroka nk'uko yari amaze imyaka 22 atagera mu Rwanda. Umushinjacyaha avuga ko ibyaha akurikiranyeho Minani bikomeye ndetse bishobora guhanishwa igifungo kugeza kuri burundu y'umwihariko ko ariyo mpamvu asanga akwiye kugumishwa muri gereza. Minani hawe umwanya wo kwiregura yabwira urukiko ko atigeze aba umuyoboke w'ishyaka rya MLND ko ahubwo yahoze mu ishyaka rya PSD. Minani avuga ko yemera ko yari umushoferi wa Nyiramasuhuko Baurina gusa ngo yari wagateganya kuko umushoferi we nyakuri yari yagiye mu kiruhuko. Minani yabwira urukiko ku ijoro ry'itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 1994 indege y'uwahoze ari perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal hanurwa yari aje i Kigali ari kumwe na Nyiramasuhuko. Yavuze ko yagejeje Nyirabuja aho yari atuye ku Kimihurura akaza kubita imodoka inyamirambo aho uyu mushoferi yari atuye. Yavuze ko intera hamwe zamenaguye iyo modoka ziyibamo ibintu byose. Minani yavuze ko ubwo bujura aribo bwatumye Nyirabuja muhiga amushinja ko ariwe wagambanye n'abaza kwiba ibikoresho byo mu modoka ye. Minani yabwira urukiko ko umubano we n'umukoresha we wahisuba mubi ahitamo kuva muri Kigali yerekeza iwabo ingoma muri Butare. Minani yabwira urukiko ko atongeye kugira aho ahurira n'uwari Nyirabuja ngo kuko yamwihishaga kubera ko yamushinjaga kumwibishiriza imodoka. Yabwira urukiko ko ibyaha aregwa byose yakoranye na Nyiramasuhuko ndetse n'umukazana we n'umuhungu we atari byo ngo abimushinja n'abamugiriye urwango kuko yanze gufatanya nabo mu gihe cya genocide. Umucamanza amubajije impamvu abacitse ku icumu bamushinja nabo avuga ko abamushinja atabazi. Umucamanza amubajije impamvu atavuye mu buhungiro ngo atahe ndetse agahindura n'amazina akitwa Huseni Abdi Kitumba Mujand avuga ko yashakaga kuguma muri Tanzania ko ariho yari yabonye ubuzima kandi ko yari yiteze ko Tanzania izamuha ubwenegihugu. Yongeye uko yakomeje kugeza mu Rwanda kandi ko ntacyo yikekaga ko yaza kuba yarakoze genocide atari kugaruka mu Rwanda. Yasabye urukiko rwamurenganura umwunganizi we mu by'amategeko nta byinshi yavuze usibye gusaba urukiko rwarekura umukiriya we agakurikiranwa ari hanze byaba ngombwa rukagira ibyo rumutegeka. Umucamanza azatangaza umwanzuro we ejo kuwa kabiri tariki ya 24 Minani Hussein yafatiwe i Remera mu mujyi wa Kigali tariki ya 10 z'ukwezi kwa gatanu ashinjwa kugira uruhare muri genocide. Yahoze ari umushoferi wa Paul na Nyiramasuhu uherutse guhamwa n'ibyaha bya genocide ahanishwa gufungwa imyaka 47 igihano cyari kivuye ku cya burundu nyuma yo kujurira. Asunta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
I Geneve mu Busuwisi hateraniye inama rukokoma ku byerekeye ubuzima bw'abantu. Dr. Margaret Chan uyobora ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku buzima OMS avuga ko agakoko gatera indwara ya Zika kari ku rutonde rw'ibibazo bihangayikishije isi bizaganirwaho muri iyo nama. Ni inkuru y'umunyamakuru Lisa Schlein uri i Geneve yasemuwe na mugenzi wacu Diane Nahazwe ari nawe uyibagezaho.
Muganga Marguerite Chan amenyesha ko impungenge kubegwa n'ikibazo cy'amagara y'abantu ari nyinshi kuva aho ubushakashatsi bwerekana ingaruka mbi umugero utera indwara ya Zika ugira ku bafaso n'ibibungenze. Ibihugu 59 harimo igihugu cya Brazil kizoberamo imikino ya Olympique muci nivyo bimaze kwibonekeza mu indwara ya Zika. Yamara Muganga Chan amenyesha ko OMS ataburenganzira ifise bwo kuza abumva boja gukurikirana iyo mikino kwikurikira. Ico bikoze, Madame Chan arahanura abafasoni ibiwungenze kuhamerera amagabo mu kubibutsa ko umufasoni yanduye umugera utera indwara ya Zika yibaruka umwana afise ibihimba by'umubiri bitameze nk'iby'abandi.
Pregnant women should avoid traveling to these.
Abafasoni bibungenze bari bakwiye kwirinda gufata ingendo mu turere tuvugwamo Zika. Ikindi nuko n'abashingantahe bafata ingendo muri ibyo bihugu harimo na Brazil bomenya ko nabone bashobora kwandura. Kuri ubwo barinda kwirinda kurangura amabanga y'abubatse batikingiye na cyane cyane mu gihe abo bubakanye baba bibungenze. Bategerezwa rero gukoresha agapfuko kugeza umufasoni wabo yibarutse.
Muganga Chan abandanya avuga ko ikiza cha Ebola gihitiye muri Afrika y'Uburengerazuba cabayicirwa gikomeye ku batari bake, ariko ko mu ntumbero yo gutuza ibiza bitandukanye harimo Zika OMS itegekanya kuzosaba muri iyo nama rukokoma yo mu ndwiza amadolari y'Abanyamerika agera ku miliyoni 160 yo gukoresha mu myaka 2 iri imbere. Muganga Chan yabwiye Ijwi rya Amerika ko hambavu ya Zika hari indwara nyinshi zandukira n'izitandukira zirajishinga OMS. Muri izo ndwara OMS itegekanya kuzokwibanda mu nama yayo ku ndwara 76. Madame Chane amenyesha kandi ko inama izobikomeye gusumba izindi zose zayitanguriye. Muri rusangi hitezwe abegwa n'ikibazo cy'amagara y'abantu bagera ku 300,000 bazoturuka mu bihugu 194 bigize ishyirahamwe mpuzamakungu OMS. Amagara meza y'abavyeyi n'ibibondo akaba azofata ikibanza kinini.
Abafasoni bababa 300,000 nibo bapfa bariko baribaruka. Mu bihugu bikenye ibitigiri byerekana ko ku bafasoni 60 baba bariko baribaruka umwe yitaba Imana. Ni mu gihe mu bihugu bitunze ku bafasoni 490 baba bariko baribaruka umwe ari we yitaba Imana. Novyita akarenganyo k'ubusumbasumbane bw'ubuzima.
Ubuyobozi bw'ishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS mu mfunyafunyo y'Igifaransa bwibutsa ko abakiri bato bafise uburenganzira bwo kwirinda gusama inda zitifujwe no kwikingira indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka. Kuri ubwo ugwaruka ngo rubwirizwa koroherezwa igihe cose rukeneye uburyo butandukanye bujanye n'irondoka rijanye n'amagara meza harimwo ubwo gutandukanya ivyaro.
Iyi ni radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Igihugu cya Ethiopia kiriko kiraca mu bihe bitoroshye bigizwe n'ikizuba cinshi kitari bwibonekeza haciye imyaka 50 bitewe n'ihindagurika ry'ibihe gyiswe El Niño. Ikizuba kiri muri Ethiopia cyatumye hataboneka inyimbu nziza inshuro zibiri zikurikirana. Ivyo bikaba vyagiramiye ico gihugu kigizwe n'abanyagihugu bangana n'imiliyoni 90. Benshi muri bo baba hanini mu bice byasinzikajwe n'ico kizuba. Ico kizuba caronone hafi ibitegwa byose. Ivyo bigasigura ko abanyagihugu babuze imfungurwa co kimwe n'intungwa zahonye ku rugero rugera ku bihumbi amajana n'amajana. Mu kwezi kwa kane naho haraguye uruvura rw'isegenya rwatumye haba imyuzurire yatumye abantu ibihumbi n'ibihumbi batingo zabo. Muri aka kanya abanyetiyopiya bari hagati y'amamiliyoni 10 na 20 barakenye imfungurwa. Hagereranywa ko abana bagera ku bihumbi amajana 435 bakeneye kuvugwa indwara zijanye no kudapfungura neza, kumwe n'abakenyezi bibungenze n'abonsa nabo nyene barakeneye imfungurwa. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ibicishije kuri Thomas Stahl, umuyobozi mukuru mfata kibanza w'ibiro vya Amerika bijejwe imfashanyo ku isi, yatangaje ko bongereje imfashanyo muri Ethiopia amamiliyoni 128 ku mamiliyoni 570 bari barahaye ico gihugu. Yavuze ati izi mfashanyo nshasha zerekana ko Amerika yiyemeje gukorana na Ethiopia mu kugwanya ingaruka z'ikizuba cinshi co hava gituma haba ibibazo bikomeye ku magara y'abantu. Iyo mfashanyo izotanga imfungurwa n'izindi mfashanyo harimwo amazi meza, ukuvugwa indwara ziterwa no gufungura nabi, abaganga bakorera mu mavuriro asanga abanyagihugu aho baba bari cyo bita mu Gifaransa clinique mobile, kumwe n'imbuto zo gutera. Iyo mfashanyo yongerejwe izofasha kongereza imfungurwa abanyagihugu bakeneye muri aya mezi 3 ari imbere asana yagoye cyane. Yamara n'ibindi byinshi biracakenewe. Igihugu cya Ethiopia cyari cyarasavye amafaranga y'amadolari angana n'ibiliyoni 1.4. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kurungika imfashanyo zikenewe cyane ku banyagihugu ba Ethiopia. Amerika ikabisaba n'ibihugu bicuditse kumwe n'amashirahamwe kwifatanya nabo mu kugwanya iki kibazo kibangamiye cyane abanyagihugu ba Ethiopia.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze ribasobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muracyari kumwe na Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana agiye kubagezaho incamake y'amakuru.
Ibitaro bikuru vyo ku murwa mukuru wa Sudani ya Majefo Juba vyahagaritse ibikorwa mu gihe imashine yahora isahiriza mu gutanga umuyaga nkuba itakironka igitoro bivanye n'ubukene bw'ibitoro buri muri ico gihugu. Mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka niho ibintu nk'ivyo vyaba, abarwayi 10 barahasiga ubuzima kuko hari ibikorwa abavuzi canke abaganga batashobora gukora. Umwungere wa Ekleziya Katolika Papa Francis yarabonanye n'umu imamu arongoye umusigiti wo ku murwa mukuru Kairo mu Misiri. Uwo mubonano wabaye mwibanga hagati ya Papa Francis na Sheikh Ahmed El Tayibe wabaye ije ku munsi wa mbere Vatikano, utumbereye kunagura ubucuti hagati y'idini rya Isilamu hamwe na Ekleziya Katolika. Igihugu c'Ubutaliyano kimesha ko bwato bwacu bwarokoye ejo ku munsi wa mbere impunzi n'abimukira bashika ku 2,500 mu ibahari Mediterane, ni ku nkengera igihugu ca Libya. Naho mu gihugu ca Yemen abantu bashika 45 barishwe, abandi benshi barakomeretswa na bombe zibiri zaturikijwe n'abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kisilamu. Perezida wa Turukiya nawe Recep Tayyip Erdogan atera kama makungu ngo akorere hamwe mu gutorera inyishu ibibazo bikomeye by'impunzi byabaye byatumye kubaho kw'abantu ku isi gusinzikara. Erdogan yabivuze ejo ku munsi wa mbere mu nama ifashwe mu mugongo n'ishyirahamwe mpuzamakungu iriko ibera mu gisagara cya Istanbul ni mu gihugu cya Turukiya. Ni mu gihe icyo gihugu cya Turukiya cakira ku bwinshi abasivile baza bakigana bahunga intambara ziriko zirabera muri Siriya na Iraki. Bakurikiranira hafi ibijanye n'impunzi ariko bamenyesha ko Turukiya gifise ku butaka bwacu impunzi zishika 3 million, bigaca bituma kiba igihugu ca mbere ku isi gifise impunzi nyinshi.
Urakoze Aloyizi Bigirimana kuri incamake y'amakuru. Iyi ni Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ibiganiro twari twabateguriye kuri iyi saha nahabihumurije mu izina ry'abagenzi banjye, mbashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byacu. Mwari kumwe na Eugenia Mukankusi, mbifurije amahoro y'Imana. Ibiganiro by'Ijwi ry'Amerika birakomeje. Thank you.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.